Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Miliyoni za nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere, itariki 29 y'ukwezi kwa gatanu mwaka 2017. Muri kumwe na Frederic Undikije.
Tuzogwandika ko naho wenyine abijanye ku buryo iyo modoka ifashwe itari muri iryo barabara twanditseko, no kuvuga yuko izoba ari fraud, azoba bitwaye ahandi hantu hatazwi, kandi iyo modoka izoheze gacifatwa.
Uyo ni Tarsis Niyongabo, buramatari w'intara ya Bubanza, avuga ku byerekeye urupapuro rw'inzira abatwara umwimbu wabo mu zindi ntara z'igihugu bazohora barinda gusaba. Iyi nkuru uca kimwe ni inkuru yerekeye umugambi wo kubuguza abayobozi y'amashuri atanusa amanota meza mu bibazo bya Leta. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Abakuru mwimbo mu ntara ya Bubanza bagutwara mu zindi ntara z'igihugu bagiye kubikora babanje kuronswa urupapuro rw'inzira rutangwa na buramatari w'iyo ntara. Iyo ngingo ya buramatari wa Bubanza ihuriranye n'imburwa ry'impeshi. Mugenzi wacu Evariste Nzikubanya nkari Bujumbura mu Burundi niwe yaduteguriye iyi nkuru.
Igitumi yongingo yo kuronswa bakuye ibidandazwa by'ibifungurwa mu ntara ya Bubanza babijanye ahandi bategezwa kuronswa muri karengane, no kugira bagwanye urudandazwa rwa magendo. Buramatari w'intara ya Bubanza Tarsise Niyongabo atanga isiguro y'ugo rupapuro rw'inzira kuri abo bose bifuza gushora umwimbo wabo mu yindi mihingo y'igihugu.
Tuzotanga urupapuro rw'inzira Fedorute, tuzoruha umuntu wese abona ko ofisi ibintu ashaka kugura mu ntara ya Bubanza abitwara mu yindi ntara yo mu Burundi, haba mu gisagara cha Bujumbura canke mu yindi ntara yariyo yose. Kuko rupapuro tuzomuha tuzogwandika ko naho wenyene abijanye ku buryo iyo modoka ifashwe itari muri iryo barabara twanditseko, no kuvuga yuko izoba ari fraud, azoba bitwaye ahandi hantu hatazwi, kandi iyo modoka izoheze gacifatwa n'abazoba bajejwe umutekano kuri ayo mabarabara bazoba bahari.
Uyu mutegetsi yafashe iya mbere mu gutangaza iyo ngingo, avuga ko yiga intara zose z'igihugu mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu barongoye inzara n'ijobore kwaduka nko mu mwaka uheze wa 2016. Bamwe mu banyabubanza bayazi n'ijwi rya Amerika bariko barimbura ivyo barimye mu gice c'impeshi ntibakiriye neza iyo ngingo ya buramatari w'intara Bubanza. Nk'abarimyi b'umuceri bavuga ko bari mu barimyi badandaza batumva ingene umwimbo baronse borinda kuja kwakira urupapuro, kandi bakoresheje amafaranga y'ingurane. Ndayiziga Benedigito wo ku Musenyi muri komine Mpanda ni umwe muri abo barimyi badandaza.
Nyakubahwa Matari turamwubaha, ni umwubahwa mugabo, ariko araduhohotera. Yarakwiye kumva aya majojwa yacu, akumva ibibazo dufise, agatahura ko iyo ngingo idahuye n'ibihe, iyo ngingo itajanye n'ibyo twe tugezemo. Iyo ngingo yari kuri ngingo ishoboka mu gihe ayo mafaranga yose twayakuye mu ntara ya Bubanza akaba ari buramatari yaduhaye canke afise abo bakoranye bayaduhaye byacyari kumvikana. Mugabo we kwera ko atanu urufaranga namwe yaduhaye twarimishe amafaranga y'abandi, nuko nadutahure iyo ngingo ayibangire ko
n'abadandaza ivyo bimbuye kubiterwa mbumba rugo. Ni kuko bavuga ko bimwe mu vyo bimbuye babishura mu masoko kugira bashobore kuronka ibindi bitimbuka mu ntara ya Bubanza. Mufasoni Mvuye kure Vivina n'umwirimizi wo kumutumba Muyange muri komine Gihanga muri kino gihe ariko yimbura inkore.
Ari habari mebyimbuye inkore tukaba tutagira inyumbati muri komine Gihanga, nta nyumbati ha dushobora gushora makatureka tugashora hariho hose kugira ngo umuntu aje kuronka icakoze izo nkore. Umva rero urasa nk'imifuka itatu y'inkore ucushora umufuka umwe kugira ngo ucugure ibiharage uzuracanga n'izo nkore. None tudasohoye ibyo iwacu muvi byo mu zindi ntara naho bizoza. Umva rero uciye ushora ucugura nk'ibyo biharage cyangwa ukagura ubwo bududu.
Buramatari w'intara Bubanza aratahura ibivugwa n'abarimyi baba birimizi cyangwa abadandaza. Tarsise Niyongabo avuga ko izo mpapuro ari ngombwa kugira hamenyekane ivyo vyimburwa bigiye n'igituma bigiye.
Izo mpapuro tuzozitanga, kandi uwazoba aje kuzisaba azotwereka impamvu abijanye, kuko turahari ivyimburwa dufise vy'umusesekara. Urumva ariko ashobora kuvuga kuko umuceri wose woguma mu ntara ya Bubanza ntibikunda. Ibiharage dufise kumbure bikwiye intara gusa nako duhora tuja kubirondera handi mu zindi ntara ivyo rero nk'ibiharage kugira ngo tubwire kugira ubitware uzodusigurira impamvu ubitwara mu yindi ntara kandi natwe tubidakwiye abene gihugu
abo barimye birimizi canke badandaza bavuga ku iyo ngingo ari nk'ibihano bagasaba ko yusubigwamwo nkuno murimye w'umuceri Ndayiziga Benedigito tatahura ingene abarimye bose b'umuceri baharurwa mu bihumbi bobanza kuronswa izo mpapuro imbere yuko bazana umwimbo wabo mu gisagara ca Bujumbura ku mamashini asanzwe gusekura intara yabobanza iri muzahuye n'ibibazo by'inzara mu mwaka uheze kuko umwimbo w'agatasi wagenze nabi kubera uruzuba mu gihe cy'impeshi cakurikiye ikirere cagenze neza ivyemezwa n'abategetsi mu by'intwaro no mu gisata c'uburinyi n'ubworozi muri iyo ntara bagahamagarira abarimyi kudasesagura umwimbo ibubanza mu burengero bw'Uburundi Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste abayobozi bose mu mashuri yaronse amanota ari munsi ya 30% mu bibazo vya leta mu myaka ibiri iheze bazogobozwa muri uyu mwaka w'ishuri wimirije iyo ngingo yafashwe n'umushyanji w'indero Janvier Ndirahisha mu ntumbero yo kugarukana akanovera kinyigisho n'ubumenyi sendika yabigisha mu mashuri yisumbuye CONAPES ivuga ku iyo ngingo ubwayo itikwiye ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza
umushikiranganje w'indero Janze Ndirahisha mu rwandiko rwiwe aherutse gusohora asigura kubumenyi bukwiye bw'umuyobozi ubonekera mu manota abanyeshuri bishura rongoye baronka mu bibazo byo kugwego rw'igihugu no kuvuga ibibazo biho uburenganzira abanyeshuri kuja mu gice cya kabiri cy'ishuri nshingiro poste fondamentale hamwe n'ikibazo giho uburenganzira abaheje amashuri yisumbuye kuja muri za kaminuza umushikiranganje Ndirahisha asigura ko amanota ari munsi ya 30% muri ivyo bibazo yerekana ko umuyobozi w'ishure atabumenye n'ubushobozi afise bikwiye byo gutunganya neza abana kugira ngo baronke inyigisho z'akanovera umushikiranganje w'indi yanavuga ko iyingingo ije gushira mu ngiro ivyo yasabwe n'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa mbere uyu mwaka sendika yabigisha aho mu mashuri yisumbuye CONAPES irashimye iyo ngingo Emmanuel Mashanda arongoye yo sendika.
Iyo ngingo bwa mbere twayakire neza. Twagire neza kubera yuko tubona bikumenga ari amashuri amwamwe. Ibintu byo kwigisha, ibintu by'ubumenyi, umenga babishitse kure cyane. Dusigaye tubona umenga asigaye abana kujya gutembera. Amwe iyo ngingo yo bya mu ngiro by'ukuri. Ibyo bituma rero n'abana ejo umenyi bwa gutera imbere kuko abajejwe uca bitaho.
Ariko kugira ngo babiteho neza hari utunenge Mashanda arabona dukwiye kubanza kuvanwaho.
Turavye bitigira amashuri. Nibitigi vy'umurengera cyane bigatuma rero hamwe umwigisha yari gushobora gukurikirana abana neza bitagikunze murazi yuko hari utubazo tumwe abigisha baza baratanga bwa mbere bimenyereze ubwa kabiri naho bashobora kuronka amanota twaragabanutse kubera umwigisha ntakironka umwanya wo kudukosora twose ingwane ya kabiri niyerekeye ibikoresho amashure arafise ingwane niniya cyane gose ibikoresho bijanye n'ibitabo n'ayamazu y'ugusomera mu bitabo bita biblioteque n'ibikoresho bijanye n'amazu y'ubwiyemo ubushakashatsi ibyo bita laboratoire kwatuma rero abana hari byigwa bimwe badashobora gutahura neza cya gatatu nicereke ibitabo byo nyene bateza gukoresha basa usanga mu ishuri rimwe harimo abana 80 bakaba bise ibitabo bibiri ikindi kurikira rero kandi gikomeye nicereke abayobozi bo nyene bamwe bagusanga ari kuva ku ishuri atazi n'ikindi cy'ukurongora abandi icarico
umukuru wazandika ko CONAPES abona n'ikindi kintu gituma ubumenyi bw'abanyeshuri busubira inyuma iterabwo barikorwa ko bari mu duce tumwe
kuri rihindagurika ingene abana bunguruzwa murazi yuko hahora ikibazo mu wa gatandatu cahora cerekana urugezo rw'ubumenyi bw'abana no munsi abana mu wa gatandatu bungurizwa rimwe ari ufise amanota make sino mu wa gatatu honyene ni kuva mu wa mbere ubavuga ngo umwana atemenye umwigisha ngo abayobewe mugabo turazi neza yuko hari abana ko ibyo bitigiri atanakigo na gatoya abagiragira ushwe no mudu singora z'uko duro nk'abana batazi no kwandika amazina yawo mwa kuvuga yungururwa bumva rero hageze yuko abazwa cyacana kabazwa no gutamurigishije bitangaje yuko abantu nk'amanota mabi hari nahandi rero tumaze kuvyumva yuko hariho intara zimwe zimwe babwira abahigisha ngo yabayobereje abantu kuko atayavuka ubwo umenga umase mu Burundi ivyo rero bizogira ingaruka mbi ku bumenyi kubera yuko arabigisha bamwe bamwe azoga ati jewe hako baje kunsizigariza ubuzima nzira ngo sinatanze amanota kandi abana bayo bafise ubumenyi bukeye reka ndayatange nkiza gatwe mugabo bazusanga umisiza abana babo baracitse ibigugu babona mu gitondo batonda bambaye uniforme bamuha ibijumbu n'ibiharage ngo arariye ku ishuri mugana batacyatahanye
ingingo y'umushikiranganje w'indero ije mu gihe kuva mu mwaka uheze kibazo cha concours national cyaho agihe uburenganzira abanyeshuri mu mwaka wa gatandatu mu mashuri y'intango kuja mu mashuri yisumbuye cyimuriwe mu mwaka w'icyenda kwendinganizo nshasha y'ishuri nshingiro école fondamentale mu mwaka uheze abanyeshuri barenga 180 nibo bananiwe iki kibazo kibaho uburenganzira bwo kuja mu gice cha kabiri cy'ishuri nshingiro kubera badafite uburenganzira bwo kudubura bacha barindirira umwaka wose muhira kugira ngo basubire kugerageza canke bakaje mu mashuri y'imyuga ku mashuri y'imyuga amajana 243 ategezwe kwakira abanyeshure ayari munsi y'ijana 150 niyamaze kubakwa mu gihugu cyose nayo nyene afite ubukene bw'ibikoresho n'abigisha Eloge Burikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Muriko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Abanyagihugu batatu bakomerekeye mu ngwano yongeye kuba hagati y'abanyamurenge n'abafurero bo muri Kamondo muri secteur ya Tanganyika mu ntara ya Kivu ya Majepfo mu muhana wo mu Gitasha ya kabiri no muhana wo kuri Sanganya mu burengerazuba bw'inkambi ya Murusenda. Iyi nkuru twateguriye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Kuko tubikesha bamwe mu baturage batwikiwe amazu yo mu Gitasha cya kabiri kuri uyu wa mbere tariki ya 29 y'ukwezi kwa gatanu 2017 barimo umuforomise muribwa wabwijwe rya Amerika ku murongo wa telefone ko intambara y'abapfurero n'abanyamurenge yatangiye ku mugoroba kuri kino cumweru ubwo mayimayi zikomoka mu bwoko bw'abapfurero zagabaga igitero ku bagwanyi b'abanyamurenge ba mu mutwe wa Gumino bari kuri Sanganya
kama zoya kitu zaje akuna kada bantu bakutana bakatu kuwane bashina bantu bamanyi kitu nayi tera mosei ji haisha kwikutsu kunya mulinda go tabyaire bantu
mbese ni ntambara abanyamurenge kwopfurero cyangwa ni Gumino na mayimayi
wone ni kalbani ala saba nyamurenge mu kuba kutsenda banda bashikira akora bishika abaye neyo yashika ara hari kitu cyaje gutera mu shiga bari kizatera mu mihanda
Iyi migwano ikaba imaze gutuma ibihumbi by'impunzi ku mpande zose zikwira mu bihuru no mu mihana itarageramo intambara nko mu mikenke mu kigazura no mu biraro mbiri naho inkomere zakomeretse zikaba ziri kuvurizwa mu bitaro byo mu mikenke
abantu biri zangu agati za ishigo zangu mabavu n'abantu bari mukuru bajiwa tujine giri bando ya mimi ya mayimayi aho hazibona nashamishanze
none se ni kireta iri gukora kuri izo ntambara ziri kubera iwanyu
kirarebera nta kirarebera ko mu Afrika barafite nka ko barabira biraba kugira abaturage baba bakuri abaturage baba kuri mu mazu abaturage barashuka 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 abashuka.
Andi makuru ava mu buyobozi bw'iposta nkuru yo mu Kamombo avuga yuko imbarutso y'intambara ari ku mutwe wa mayimayi wo mu bwoko bw'abapfurero uvuga yuko umutwe w'inyeshamba za Gumino zo mu bwoko bw'abanyamurenge ujyubahotera ugatangisha abacuruzi umusoro nkuko bitangazwa na chef de poste wo mu Kamombo Gatete Nkunga Kabe. Abanyamurenge nabo bakaba bavuga yuko abapfurero bagenda babahotera kubera bari benshi kubarusha. Tubamenyesha yuko muri uku kwezi kwa kane muri groupe Mabijombo ariho havutse intambara hagati y'ubwoko bw'abapfurero n'ubwo abanyamurenge intambara yaguyemo abagera kuri batanu n'ibihumbi by'impunzi ziza guhunga imihana zari zituyemo. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika ibuvira
muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
tubibutse inshuti mwese ko muri komora bandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika risamiranye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Urundi bumaze imyaka irenga itandatu buronse urwego rw'umuhuza bita mu gifaransa ombudsman mu cyongereza ahubwo abanyagihugu rero bashikirije icyo yumvira ku ikorwa byarwo hari mu kiganiro muri sanga canemeshejwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana
no kuvuga urugwego no rwego rudasanzwe rwagiyeho kandi bikenewe rero nashaka kubaza nimba murabona yuko igihugu cyasubiye kikaja mu bintu bitari byiza mu kaduruvayo kandi cyari cyarafashe inzira nziza none umuhuza ubwiwe yoba yarafise uruhara rwo guhuza abarundi kuko je simbona ukuntu abarundi bagiye kurondera uwundi muhuza abandi bahuza bo hanze kandi dusanzwe tubafise ngaha mu Burundi icyo ni ikibazo cya mbere ikigira kabiri nacyo nashaka kubaza igihagararo yoba afise tugereranije n'izindi nzego zikomakomeye nk'urwego rw'umukuru w'inama nshingamateka umukuru w'igihugu n'ibyegera byiwe mbega hamwe amatati yagiyemo nk'abo b'inzego zikomakomeye yoshobora kubahuza hanyuma ibintu bikagenda neza ibibazo ni ibyo narisanzwe afise hanyuma izindi ntererano nasaba yuko mu bikorwa bigaragara aba yaratorewe kuba twumva ngo ni umuhuza rimwe na rimwe nk'abantu twibereye muri interiere twumva ngo umuhuza tukabyumva uko nyine mugabo ntitwigire twumva abo yahujije kuko amatati yamari menshi haba mu matongo mu wiki abandi bapfa ibindi biriya na biriya ariko twe tuguma twumva ngo hari umuhuza ariko wakaguma mu gacerere.
Daniel uhagaze uri mu ntari yahe?
Mu ntara ya Makamba.
Egome mu bikorwa urwego rw'umuhuza rukora mu ntara ya Makamba nta kigaragara na kimwe mwovuga yuko urwo rwego rwaba rwarafashije?
Aya nuko urwego rw'umuhuza ntago turabona kuko igihe umusenyeri Seratio ari yatwara byamugwi ugezwe by'amatongo ya CNTD arigeze kwaduka n'amakati ahegere mu inyanzara yake ariko twigeze twumva urwego rw'umuhuza nayo kwaza ngo asukemo mabisi kuko haragombye kuba n'imishyami ariko twarashimye yuko izindi nzego ziri hejuru yuko baciye babanza barabihagarika agahengwe karaboneka mugabo urwo rwego nyumviya yuko ariko bari kuca ruja hagati rugatatura ayo matati mu ba mbere ni kuko abene urwo rwego rwagiriye abenegihugu bato batamwe n'uwari wese afise ikibazo ashamiye n'uwundi umuhuza akaja hagati none nimba atoshobora kuja hagati muri abo bato bati ibyo byayo matongo byashamiranye umva mu nzego zikomakomeye hoho byota ngira ngo hoho biragoye ntawo nta sinumwe n'uwasa ndabivuga.
William mwiriwe tufise ego me muhagaze he egome turiko tucajya no hino ibikorwa byakozwe n'umuhuza w'abarundi hari ico wo bivuga ko
yo gusiki no takugira ngo ndanse ngo mutani nerera no mbono uko urumva ko ari umuhuza w'abarundi yo bari giza yuko yo byageze guhuza abarundi bo mu miryango yari yo kugira ngo tarasoro nka mahoro
turakumva
agerageza ndetse no agerageza gutumira abari barundi baba bari mu buhungiro kugira ngo cyane nanone bari mu nkabaka bagenderera hanyuma abanye politiki bacanye mu nabakaba nyine bafiriza nuko umba bose n'abarundi no bari hanze nabona barundi yego mine ano yandi yari murakoze.
Yego uvuze kuri mu ntara ya Cibitoke?
Yego
mu ntara ya Cibitoke nta kintu kiboneka urwo rwego rw'umuhuza rurakorerayo
bo je nawo mereye ntago ndigira mbona abo bantu badushikirira aho tuherereye.
Kumbure wewe nta matati kumbure nta ngorane wagize kumbure abandi bo baragize bo bara reka twakire Chris nawe Chris mwiriwe
mwiriwe mwiriwe
ego Chris muhagaze he
ndi hano mu gisagara cy'Ubujumbura
ego
kintu cy'ambere nagiye ntangure gushikiriza ko urugwego rw'umuhoza no vuga ni rumwe mu nzego nyinshi zavuye mu masezerano y'iri Arusha kandi zatorewe abene igihugu guhuza uhuza abantu bafitaniye amatati naho tukaba tuzi yuko haba hariho urwego rw'ubucamanza rujejwe utatura matatu mugabo yoro yatatuye abari ho kimanza amubaza nti boshobora nkubu bahujije abantu bari basanzwe bibereye izaba ari ko barabikurikirana no gucamanza mwako kanya dosiye yo kibayo ikabiheze tukubuga yuko ugo rwego niba adakogwa baruhije gusubiza ubucamanza oya ahubwo simbona neza aho ububasha bwako rugarukire ibyo guhuza n'ibyo kurekera ubucamanza.
Turafise Prida kuri telefone. Prida mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Ego Prida, muhagaze he? Mwifuza gushikiriza iki?
Naguma muze kumutubariza ko mu Burundi hashobora kwaduka intureka hakaba ibintu bitameze neza. Boba novuga position yabo mubona igihagararo cyabo coba gikwiye cyangwa nico bagikwiye cyugo rwego nyene yaba yashobora kuca twishura na ndamubaza kandi kabazo ariko ntacu muze kumumbariza
reka ndakubaze gatoye vuze ngo mu Burundi hashobora kwaduka intureka hari ibimenyetso ubona yuko intureka ishobora kwaduka?
Oya mvuze si nakoresheje si nkahamwe.
Ibyo rero sibyo twifuriza abarundi. Reka twifuze yuko twifuze yuko kwama amahoro.
Oya bo reka nsubire mu kibazo.
Yego me
nkahamwe nk'ibi byari byabaye mu Burundi twabonye 2015 muri 2015 ingene boba barabituye kubera iki bajye abantu bagize bijya bintu batituye rujya rwego kandi kwari icyo kibazo muzoro nakimbarize nabo barateguye bijya bintu muzoro mukoze.
Ego reka ndakubaze uri uvuze kuri ngahi Bujumbura urugwego rumaze imyaka irenga 6 nta kintu kigaragara mubona go bagwarashitse ko mwebwe nga muba nkahi Bujumbura
ari byo gwakoze bimwe turabibona kandi tukabishima ivyo gwakoze gwarahuje hari nk'abantu baba bari bahunze nk'abari baba bateshejwe izabo ibuka nk'abantu baba bateshejwe izabo hanyuma ugo gwego gumuhuza akiri umuhuza rukara yarigeze kubahuza ndabona ko yigeze kurungika delegasi ikagenda igafasha igasubiza abo bantu mutabo barakoze baragize icyo bamara.
Yego kuri mwebwe rero murashima ibyo rwakoze.
Je dis merci oui.
Yego me murakoze. Turafise Gabriel kuri telefone. Gabriel mwiriwe.
Mwiriwe.
Yego me muhagaze he? Mwifuza gushikiriza iki?
Ndimutite ku Tarkombo.
Mhm.
Yageze kiza kwazi kwaje cyambere.
Yego.
Ndege yiro by'umuhuza w'abarundi byahise umuntu ari hagati ibiro icya kabiri hariho imiryango yaba mu rukoko ishyamba ry'imere rya rukoko bakuye mu zabo leta ivuga ati hariyo umutekano mukenya kibavuye iyo miryango yarayituye umuhuza ariko ibiro by'umuhuza byarimye mu gace rero nta kintu cyabivuze ko iyo miryango bakuye mu matungo yabo ba mu rukoko sindi mwambaye umuhuza hari kintu bavuga ko icyo kibazo cy'abo bantu bahora ba mu rukoko bakuye mu zabo.
Ego me ndakubaza ikibazo nabajije na Prida uvuze ko wa mu cibitoke ubwo rwego rw'umuhuza kuva rukibaho nta hari kintu kigaragara ubona go bagwarashitse ko
kigaragara keze ino ati mu cibitoke kuko yenda mu cibitoke na musi n'umwe ndabona biro ndabona biro by'umuhuza mu ntara ijya aho byaba biherereye bo tubwira umuntu arakeneye ahantu ibyo wayibye biro ariko bakabimenya.
Turafise Demokrate kuri telefone. Demokrate mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Ego me Demokrate mwifuza gushikiriza iki? Ubwa mbere muri he?
Turi muri komine Mugamba.
Ego bandanye.
Ego je tunagomba kuva ibiro by'umuhuza ikintu bimaze ahanini usanga biboneka nko mu gisagara cya Bujumbura kandi nta na kinini mbona cyashitse ko je ndiko ndanarava nduravye nk'iyo mu 2015 urwego rw'umuhuza ntacyo rwakoze kiboneka kugire agire ingufu zikwiye yo umuntu yigenga akava mu mu bihebeye Imana bakamutora mu bihebeye Imana baba basenyere kandi bariho tuzi bimvuga kuri bemera Imana baba basenyere Katolika tanke angirikani abihebeye Imana bose turabemera mu Burundi niyo yobara yarakwiye kuva n'uwo muti mbona
ariko amasezerano yarusha ashiraho ugo rwego ntatomora yuko ateza kuba ava mu Mugambwe canke ateza kuba ava mu bihebeye Imana canke ava handi hose atogwa n'inama nshinga amateka urumva yaratowe gikuru nuko huboneka ibintu nyamukuru kabigaragara yuko ubwo rwego ruri kurafasha abarundi. Turiko duca irya no hino ibikorwa by'urwego rw'umuhuza. Imyaka itandatu irarangiye irenga gato ubwo rwego rushinzwe. Turiko duca irya no hino rero turaba ico rumaze kumarira abarundi. Turafise Jean Bosco kuri telefone. Jean Bosco mwiriwe?
Muraho.
Ego me turaho, murakomeye namwe?
Nake turashimira Imana.
Ni vyiza, muhagaze he, mwifuza gushikiriza iki?
Muri America muri South Carolina.
Ego.
Je nari mfite ibibazo bibiri kuko Burundi je navukiye hanze ariko mama akaba yarambwiye uko bavuye mu itongo leta yari hari 72 ukuntu yabakuye mu itongo. Dufate nk'akarero nk'itongo ry'imetero 100 ku 100.
Ego.
Wararikuwemwo Burundi ntugisigarane na gatoya. Uwo muhuza w'abarundi yofasha gute abo barigiyemo kuko abaritwaye bagiye barigurisha abantu benshi. Twebwe twari kuvuyemwo ukuntu tworironkaho n'icyakabiri kuko urumva kuriironka ryose ryaragabagabanijwe abandi. Icobo bidufasha.
Muvuze yuko mubanga muri leta z'umwe za Amerika, ico kibazo muvuze muragishikiriza ubwo rwego?
Twaye ubabona bica ndadaye twaye twashizeho umuroya.
Umuroya n'umushingwa manza.
Yego. Mbo ntaho twari kwitwara. Urabona rero nibindi by'akajagari bigenda biba twongeye kuko na sokuru yateza kubikurikirana yaciye apfa. Mugiye twomwitura hari cyo bidufashamo kuri iryo tongo. Kabiri hariho abantu b'abadeplase bashizwe mu matongo y'abantu gushika n'ubu bakaba batarabakuramo. Kwenda uwo muntu bagiriye mu itongo we baramutwaye iryabo. Ariko abo barigiyemo baguma bakurikirana amatongo y'iwabo kandi batahari muri iryo gihe uwo muntu. Hari cyo bofasha abo bantu kugira bavemo na wa muntu asubira ntahantu hiwe. Nabo baje iwabo kuko haracyari ntibatwara. Ibyo bibazo nashaka kumubaza.
Yego, icyo kibazo cy'abatashijwe izabo bakajya mu matongo y'abandi ni ikibazo cyavuzwe cyane mu Burundi. Kumbure urwego rw'umuhuza hari icyo goba ruriko rurabikora ko.
Ijwi ry'Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika.
Mukanya turasozera ibiganiro vyo muri aka kanya, ariko twibutsa ko makuru twabwiye mukanya twabwiye ko abakura umwimbu mu ntara bubanza bagutwara mu zindi ntara z'igihugu bagiye kubikora babanje kuronswa urupapuro rw'inzira rutangwa na buramatari w'iyo ntara. Twabwiye kandi ko iyindi nkuru yavuze ko abayobozi bose b'amashuri yaronse amanota ari munsi ya 30% mu bibazo bya leta mu myaka ibiri iheze bazo tegerezwa kubanza kugobozwa eka muri uyu mwaka w'ishure ugiye gutangura. Iyindi nkuru rero ni nkuru y'ingwano yabaye hagati y'abanyagihugu y'abafurero mu abo nabo bakaba bari muri Kamondo muri secteur ya Tanganyika. Abafurero rero bakaba batana mu mitwe n'abandi bo mu bundi bwoko b'abanyamurenge. Njuti mwese rero mukunda iradio ijwi y'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha. Turashimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, tukaba kandi dushimiye na Fatou Karara yadufashije kwigiranya ibiganiro twabateguriye. Turashimiye rero njuti mwese mwaduteze amatwi, tukaba tubateye akamu kandi mubandanye kuguma mukurikirana iradio ijwi y'America abakunda ijwi y'America kandi twobibutsa ko mushora kutwumviriza kuri FM 88 bice bitatu ku ijwi y'America kuri FM 104 bice bitatu i Kigali mu Burundi naho tukaba twumvikana kuri FM 94 bice 9 na 95 bice 2 mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.